Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda muramutse ufite mwese namwe bakunze Radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Mundikije. Inyuma yaho habereye rusansuma impunzi mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania, impunzi ziba muri iyo kambi bidaciye amategeko zagabishijwe.
Inyuma y'iri barura abantu basanzwe bava mu ikambi badafise ibyangombwa batemerewe kuba mu ikambi, ni ukuvuga batanditswe muri aseri, yuko abo bose inyuma ya kino gikorwa cy'icyo rusansuma bazoca basubizwa mu Burundi.
Uyo ni umwe mu mpunzi z'abarundi zicumbitse mu kambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania, havuga kwigabishwa ryatanzwe n'umuyobozi mukuru ajejwe ibibazo by'impunzi mu bushanji bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania. Inkuru kimwe n'inkuru yerekeye amasezerano yateko gikumo n'ibihugu bitatu, Burundi, u Rwanda na Congo, yo gufatanya mu kubaka rugomero rw'umuyagankuba inkuru y'impunzi mu kambi y'agateganyo yasengeye mu gihugu cya Congo, hamwe n'ikiganiro cyerekeye guhana imbabazi Patiri Obadze Rugira Ngoga yahamenyesha abakuru b'ijwi rya Amerika. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ikariko dutangure ku makuru havugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloyiza Bigirimana.
Muri Tanzania bari mu kigandaro cy'abantu 69 bishwe n'umuriro wadutse bariko baravoma igitoro ku kamyo yatembagaye ku munsi wa gatandatu Morogoro mu burengero bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam. Preda John Magufuli wa Tanzania yategetse kwico kigandaro kibandanye gushika kuri uyu wa mbere, yasurukiwe ku maziko n'umushikiranganji wa mbere Kasime Majaliwa, nk'uko byashikirijwe n'umwe mu bategetsi b'ico gihugu. Majaliwa yatangaje ko komisiyo idasanzwe igiye gushingwa kugira itohoze neza icyatumye iryo sanganya riba. Isanganya nk'iryo ryarabaye muri Nigeria mu kwezi guheze, aho abantu 45 bafuye abandi 100 barakomereka hagati muri ico gihugu igikamyo nk'iyo yari itwaye igitoro yagira isanganya mu nyuma igasha. Abanyagihugu bariko baragerageza kuvoma igitoro bakahasiga ubuzima. Mu kwezi kwa gatanu isanganya nk'iryo ryarabaye kandi no muri Niger, hafi y'ikibuga cy'indege ku murwa mukuru Niamey, naho hafuye abantu bashika 80. Amashirahamwe y'Abafaransa y'abagiraneza SOS Mediterranee na Médecins Sans Frontières MSF mu majambo y'ifunyafunyo baratabaye abandi bimukira 81 ku nkengera za Libya ejo ku munsi w'Imana, nk'uko bishikirizwa n'itorokanzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP. Abo batabawe bagizwe cyane n'Abanyesudani bari bandurutse bava muri Libya mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu. MSF yashikirije byo kuwimana ko 4 bya 5 by'abo bashasha batabawe bafite imyaka iri hagati ya 18 na 34. Uku gutabara kubaye mu gihe hakiri ukutumvikana hagati y'Ubutaliyano hamwe n'ibihugu bigize umuryango umwe bwa Buraya, aho Ubutaliyano bwanse kwemera ko hari ubwato bwabimukira bushika ku nkengera z'amazi yabwo, kiretse ibihugu biri kumwe muri uwo muryango wa Buraya byemeye nabyo gufasha kubakira. Abanyepalestina barenga 10 barakomeretse mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'igipolisi cya Isirayeli mu gisagara kiranda i Yerusalemu. Ibyo byabaye jo ku munsi w'Imana, ku munsi wa mbere Eid al-Adha ibaye umunsi mukuru w'Abayisilamu w'ikimazi, aho bahimbaza irangira ry'urugendo rwa Hajj. Mu gihe icyo kibanza cyategerezwa kugarwa ku Bayahudi mu minsi mikuru y'Abayisilamu, Isirayeli yaranse kucugara ku ngenzi z'Abayahudi bitera agashavu Abanyepalestina baca batana mu mitwe n'igipolisi. Icyo kibanza cyeranda ku Bayahudi n'Abayisilamu cyamye kibamwo imigumuko muri kahise, aho abategetsi ba Isirayeli mugabo bashikiriza ko bizeye ko kigiye gutekana muri iyi minsi 3 iyo minsi mikuru y'Abayisilamu igiye kuzomara. Muri Siria igisagara ca Raqqa cigeze kuba ari umugwa mukuru muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu kiriko kiragarukana ubuzima buhoro buhoro n'inyuma y'imyaka ishika kuri ibiri cambuwe uwo muhari. Abategetsi ba Raqqa baridogera makungu kwatanguvu ariko arashira mu isanurwa ry'ico gisagara aho bavuga ko ata buryo buhagije bwo kugisanura kugira abahunze batahuke bagira mu gihe atacokorwa vuba mu guteza imbere kandi uburimyi amashuri hamwe n'ibijanye n'amagara y'abantu muri Raqqa. Abategetsi bagabisha kwitera bwo barishobora kongera kuvyuka mbere no mu bindi bice byambuwe uwo muhari. Mu mwaka uheze leta z'umwe za Amerika zaragabanije imiliyoni zishika amajana 230 z'amadolari zigenewe uburaruko bushira ubuseruko bwa Siria. Washington yasabye ibindi bihugu bifatanije kurwanya iterabwoba nka Arabia Saudite na Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu kongereza nazo intererano zo gusanura Siria.
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza tuyutse inshuti mwese kumika muri abandanya kumviza iranje ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Mushobora kandi no kudukurikira ku kibanza twandikira kwa makuru wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com
wanyu mu ntara hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu.
Amakuru tuya tangurire mu Burundi havugwa amakuru ko abantu 12 harimo abacamanza babiri bapfungiwe mu gasho k'igipolisi ku murwa mukuru w'intara ya Bururi mu manuko bw'u Burundi kuva kuri w'Imana. Turi kumwe na Eloge Birikaneza umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika i Nairobi yakurikiranye inkuru muri iyo neza Eloge.
Naho neza Frederike
muraho vyagenze gute abo bantu bagirizwa iki?
Ndagemategeriki abantu bagirizwa gukora inama itemewe n'amategeko. Iyo nama itemewe n'amategeko nayo ikaba ari y'umugambo ye itede zigamiranga. Muti byagenze gute abantu bakaba bafashwe rero na parke ya Bururi. Iyo parke ya Bururi muga bikaba yahawe itegeko na buramakari w'intara ya Bururi. Frederic Niyonzima niwe wabagiriza gukora iyo nama itemewe y'umugambo ye itede zigamiranga. Bakaba bafatiwe muri zone ya Mugenga komine n'intara ya Bururi.
Umukuru w'uyu mugambwe muri iyo ntara abivuga kwiki?
Frederike twavuganye ahubwo n'umukuru w'umugambwe itegeze nzamibanga. Umugambwe itegeze nzamibanga ko batabizi ni umwe mu migambwe yacitsemo amashami cyane, ariko twavuganye n'umukuru w'umugambwe itegeze nzamibanga novuga nti ibaba ryemewe n'ubushakashatsi bw'intwari hagati mu gihugu cyangwa leta Burundi k'ubushakashatsi bw'intwari hagati mu gihugu n'ibyo byemeza imigambwe mu Burundi. Abdul Kassim yabwiye ibya Amerika yuko yamenye amakuru y'abantu bafashwe kuko batanguye kuvuga ko ari abanywanyi mugambi ya kitegezi ya mibanga. Mugabo yongeye ko ati jewe maze kumva aya makuru narabagize mu nyuma bambwira ko ubwabo biyemereye ko ari abanywanyi mugambi ya kitegezi ya mibanga. Mugabo batanyemera nk'umukuru wa kitegezi ya mibanga ahubwo biremera Marina Barampama yigeze kuba icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu akaba ari rero ngo bemera nk'ubutwara itegeko rya mibanga. Ibyo baba naryo ritwagwa na Marina Barampama ikaba bitemewe n'ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu cyangwa leta ya Burundi. Muri make
hari amakuru yoba yerekeye igihe bazorengukishwa imbere ya sentare yabaratangazwa
uyu munsi. Amakuru tumaze gukura mu bagenzi ubutungane i Bururi yemeza yuko batanguye kubazwa kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, bakaba ariko babazwa basubizwa mu gasho k'igipolisi nk'uko babivuze ku murwa mukuru w'intara ya Bururi aho bafungiwe kuva kuri uyu w'Imana.
Eloge urakoze
kongera ko Federike nuko babonye aho bari bicaye mbere yuko bafatwa ngo abo bantu bari kumwe n'abandi barimu bavuga abacumi basigaye bari abarimu bashobora kuba bavuye mu makomini atandukanye nka yose agize intara ya Burundi.
Eroje ubandanye utoza iyo nkuru turagutera kamo mu masaha ari imbere udutegurire inkuru irambuye. Ibihugu bitatu Burundi, u Rwanda na Congo bihutse gutera igikumu ku masezerano yo gufatanya mu kubaka urugomero rw'umuyagankuba. Urwo rugomero rwiswe Rusizi 3, ni ukuvuga Rusizi ya gatatu, ruzotanga umuyagankuba ungana na megawati 147 mu myaka itanu iri imbere. Ruzokubakwa mu ntara ya Kivu y'Amajepfo ahegereye urubibe w'ivyo bihugu. Ni inkuru ya Pierre Claver, ni inkuru umenyeshamakuru w'ijwi y'Amerika Kigali mu Rwanda.
Amasezerano kubaka urugomero rw'umuyagankuba Ruzizi ya gatatu yatewe ku mukono mu mpera z'ukwezi guheze kw'indwi i Kinshasa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yatewe ku mukono n'abashikiranganji batatu baserukira u Rwanda, u Burundi na Congo, ibihugu bizosangira ku rugero rungana. Umuyagankuba ungana na megawati 147 uzotangwa n'ubwo rugomero. Ayo masezerano ategekanya ko ruzotangura gutanga umuyagankuba hagati y'umwaka w'2025 n'umwaka w'2026. Ruzokubakwa ku mafaranga angana n'imiliyoni hafi amajana 7 y'amadolari ya Amerika n'yarenga imiliyaridi 2100 y'amarundi. Azotangwa n'ibanki y'isi yose, ibanki ya Afurika ijejwe iterambere hamwe n'ubumwe bwa Buraya. Abagwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta nk'ishirame Oricom rikorera mu Burundi barashima uwo mugambi. Gabriel Fyiri atwara Oricom.
Twebwe byaratunejereje kubona uyu mugambi warabaye. Abatabizi n'umugambi uva kure cyane kuva mu 1992 uyu mugambi uhari mugabo kubera umwina indandende z'abagiye baratwara ibihugu by'aka karere kacu ka CPG isa niyahagaze. Turazi neza yuko igihugu kitagira umuyagankuba hari ibintu byinshi cyane bidashoboka cyane cyane mu bintu bijanye n'ubutunzi, kandi murabizi neza ko umuyagankuba ukenewe mu ibi bihugu nko mu Burundi hoho mu bisagara ni munsi ya 30%. Ugiye hagati mu gihugu ni hagati ya 2-3% abaronka umuyagankuba. Murumva neza yuko ata gihugu na gimwe gishobora gutera imbere kifise umega nkubungana gucyo.
Yamara naho biruko abo bagwanya ibiturire babona ko intambamye kugira ngo umugambi uje mu ngiro ari nyinshi. Muri izo harimo intambara zivugwa mu gace ubwo rugomero ruzokubakwamo hamwe n'ibiturire.
Ariko turavye umwijyane uri hagati y'ibihugu byo mu karere hariho n'imigwi igwana. Biragaragara neza ko uyu mugambi ushobora kuhura n'intambamye nyinshi cyane kubera umwina, umunoho, indandende z'abantu baba bipfuza kugwanira inyungu zabo mugabo bakinyubagira inyungu z'abanyagihugu. Hamwe byoshoboka ugo rugomero rukubakwa byoshobora gufasha igihugu. Mugabo twebwe dufise amakenga rwose ubwa mbere kubera ushobora gusanga aya mafaranga ariko aratangwa igihe bitokurikiranwa neza ashobora kuribwa nk'uko yandi yose ahora aribwa.
Umuyagankuba uzovamwo uzokoreshwa n'abanyagihugu barenga imiliyoni 30 baba muri ivyo bihugu bitatu. Aho niho Oricom rifatira mu gusaba abategetsi b'ivyo bihugu gushira imbere ineza y'igihugu kugira ngo ayo masezerano ntabe amasigara cicaro. Abatanze uburyo bukoreshwa nabo bahamagarirwa kubukurikirana neza kugira ngo ntibunyuruzwe.
Kenshi amareta arakunda kuvyivangamwo gose bakavuga bati atari umuntu w'iwacu aje gutwara amasosiyete azokubaka ntibavyemere. Ugashye usanga ariho harabayemwe ibibazo. Nico gituma twipfuza ko hoba ikintu gikomeye cyane cyo gukurikirana ino migambi, kuko ni migambi hambaye cyane cyane abarundi bose, abanyekongo bose, abanyarwanda bose bakumva neza yuko iyari migambi irengeye intwaro ziba ziharu no munsi, kuko intwaro ziraza zikagenda. Murabona ko uyu mugambi watanguye kuva mu 1992 ari migambi iraba ibyo nokwitwa urunganwe mu gifaransa cyo kwita regeneration.
Ubwo rugomero ruzokubakwa mu ntare ya Kivu y'amajepfo ya Kongo kuruzi Rusizi ruva mu kiyaga cha Kivu rwisuka mu kiyaga cha Tanganyika ahegereye imipaka y'ibyo bihugu byose. Kuri urwo ruzi hasanzwe hariko n'izindi ngomero zibiri, Ruzizi ya mbere gwubatswe mu mwaka w'igimikime 1950 na Ruzizi ya kabiri gwubatswe mu myaka y'igimikime 1980. Izo ngomero ubuzisa nizahagaritse gutanga umuyaga nkuba kubera zishaje. Ishirame rihuze ibyo bihugu bitatu CEPGL byanase ko risanura izo ngomero kubera kutumvikana hagati y'ibihugu birigize. Pierre Clavin inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 7,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi: 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi: 640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Mu gihe leta y'u Burundi ibandanya gutera kamo impunzi z'abarundi kazisaba gutahuka mu ikampi y'agateganyo ya Senge iri muri teritwari ya Uvira intara ya Kivu y'Epfo, impunzi nshasha zirabandanya gushika zisaba ubuhungiro kubera umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru ya Vidaste Ngabo umumenyesha makuru w'ijwi y'Amerika.
Ukigera ku marembo y'iyi nkambi uhasanga hari abarundi bakambitse hanze y'inkambi, bamwe bicaye mu gihangare gihari, abandi nabo bari guteka hanze y'igihangare mu gihe bagitegerejwe kwandika ndetse no kunyura ku musambo kugira ngo bemererwe kwinjira imbere mu rupangu rw'amanjanja ahari impunzi zemerewe ubuhungiro. Aba barundi bari gusaba ubuhungiro bavuye mu ntara ya Cibitoki bubanza na Kayanza, bavuga yuko zimwe mu mpamvu zituma bava mu gihugu cy'u Burundi zirimo guhohoterwa bakurirwa n'inzego zishinzwe umutekano ndetse n'imbonerakure. Nije imbere Violette yahunze ava mu gihugu cy'u Burundi we n'abana be babiri, amaze ukwezi kumwe muri iyi nkambi y'agateganyo yasanjye.
Rero umugabo wanjye haraje mu ijoro, abantu bambaye impuzu zirabura baramujyana, bamaze kumutwara narabyutse mu ijoro ndatabaza baramfasha gushakisha. Mu iryo joro ntabwo twigeze tumuronga, nabukeye kandi turarondeza kandi turongera turabura. Hama mbaye ngaho iminsi ibiri niho bagaruka baradodora iwanjye, ndavuga ati abantu banshakira amahoro bacaba ababanyi barabyuka baza kuntabara. Niyo nanjye nahisemo guhunga kuko nabonye zisa umutekano muke, kuko uwanjye bamutwaye sinzi ko ahari sinzi ko yapfuye byose ntabyonze.
Ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri iyi nkambi yasange buvuga yuko muri iyi nkambi harimo impunzi z'abarundi 150, barimo 50 bageze muri Kongo bahunze mu gihugu cy'u Burundi muri uku kwezi k'umunani kubera impamvu z'umutekano muke. Muri aba barundi 50 bageze muri iyi nkambi muri uku kwezi k'umunani, harimo abavuga yuko bahunga igihugu cy'u Burundi bitewe n'uburyo bicara bafungwa kubera kudahuza ibyiyumviro n'umuganga uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ntakirutimana Japhet n'umwe muri abo barundi baheruka guhungira muri Sange.
Cye nahuze umutekano wanjye muke, umutekano wanjye muke nyine mugambwe wa CNDD-FDD, hama ndavamo umuganga wa CNDD-FDD maze kuvamwo nja muri FNL cyagiye kubamwo namwe ntotezwa cyane gose. Ntotezwa gute? Batuye idarapo y'umugambwe wa CNDD-FDD maze kubamavuga ko njye nayiture kuri navuye mu mugambi, bamaze kunturatuza nahisemo kugira hano kugira mpunge na mandahunga. Cyo cyose aba nuko asera ubuyoboke ingira ubuzima bw'iwacu hano aho turi, kuko ubuzima bwacu ntibukingiwe neza kubera turi hafi y'igihugu cy'u Burundi. Abo bandi turatuza n'ubu barashobora kuza bakadusanga ahantu hafi muri Sange bakatugira ubuzima bwacu. Cyo cyose aba nuko bodukura ahantu bakatujyana kure y'igihugu tuvamo.
Ndayishimiye Aline no kugira ngo ahunge Burundi aze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatewe n'uko umugabo wiwe yicaraga afungwa kubera ibyiyumviro bye bya politiki.
Nanze umugondo bamutwaye ku cyonyere twa ibujumbura kibukira mu kibutyo kibacha musanga bashobora matwara n'irune ngo baramwishe sinabye kintu na kimwe nanje bakuraho baza kundondera kuva n'imigambwe kugo twari mu mugambwe uyu nawo akaba muri uyu umwe twimuke mu mugambwe wabo turavuga cyo nta by'imigambwe dukeneye ariko niko twoguma dukorera Imana gusa nibikunda tugenereje mu mugambwe uje mu mbonera kure muri documentation bashobora matwara uko asigaye imbanye y'umwana n'abana batatu n'ubundi uko nyene na hongi na mwikiru kucha kongo nchana zedu sawa tuwege nuko watu kuwa hili zungu yasebo mugambu gani mgo akawamuru wa mugambu genyene kukwa siku sinzi kawura mugambu gomye nuko tuwa tando huko amadini amasengi lali menshi nuko ni mugambu gingana umu ya safisi shengi la senga mgo nuko kisa ni dini yu iwe alivu girende alivu ve mgo nuko mugambu gende kubwa mugambu wiwi iwe yiyu mbambu apana kutuwa fatu mungu wacheko mgi ichamu horu mugambu
mwenye yuko izi mpunzi zikomeje gusaba ubuhungiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe mu kwezi gushize kwa karindwi tariki 9 ishyirahamwe rya SERI ifatikanyije na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari batahukanye mu gihugu cy'u Burundi ku bushake imiryango 33 igizwe n'abantu 88 yari ivuye mu nkambi yo mu Rusenda. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika muri Sange yo mu Ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,466 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
mu Rwanda. Patiri Obald Rugira Ngoga azwi cyane mu gutanga ibiganiro bishikiriza gusaba imbabazi ku byaha bya genocide no kuzitanga bigacishwa mu buryo bwa Gikristo Katolika aho bihuzwa no guhabwa amasakramentu ku basabanye ikigongwe yaganiye na mbwiriza wacu Themistocle Mutijima amubwira uko uyu mugambi watanguye hamwe n'intumbero yawo yo kunywanisha Abanyarwanda nyuma ya genocide yakorewe Abatutsi.
Genocide ibaye byaranyobeye nka padri nera ndetse nkuta umutwe ntangira kujya ndarandira mvuga ndi kuki nabaye padri. Kuba padri ukuvuga ngo wigisha urukundo ugasarura genocide ni ikibazo pe nawe ifite ikubwira abaye si ko bibaye biragenda bite. Tekereza kuri Yesu Petero amubajije ngo ese mugenzi wanjye nashumuraho zamubare kugeza kuri kandi ese nzageze kuri karindwi yamubwiye ati uzageze kuri 77. Nuko namubwize ko nubwo genocide ari cyagikomeye bibabaje ariko kubabarira niko kuzabitsinda tu kubabarira mu inshuro 77 naho ngaho nyine none kuri kiriya cyacya genocide ubundi ni cyagikomeye iki kibabaza abantu ariko vuti sikwezi yavuze ngo uzabare kugeza kuri 77 niba turi abakirisitu ni igihe cyo gusa na Yesu nyine
ababonaga utanga ubwo butumwa wabonaga ubashyikira ubutumwa utambutsa ntabwo byakugoye
muri rusange buryo umuntu ntakunda kubwirwa ukuri ariko ibyo bituruka kuri Sekibinyi. Urumva harimo abantu bashaka kwihorera ariko kwihorera ni bibi kandi nacyo Shitani yashakaga gutanga imbabazi. Urumva byari bikomeye abandi gusaba imbabazi nabwo byari bateye ubwoba kubera ibyo bari bakoze baribaga ibyo bakoze ugasanga bari kanze mbega umwe yageraga ati ibikorewe ni ibiki kuki bikozwe n'uri umuntu twari duturanye umuntu twaje nahekeye umuntu yarwajije umuntu najyaga mvumbisha akaza kumvumba ibankoreye ni ibiki undi ati ibi nkoze ni ibiki kuki mbikoreye uri ibi amuntu ibinda bivamwe ingora naho nazo nuko nabonaga bose barafashe distance ntawo bashaka guhurira kutangira kubahuza rwo byari bikomeye araho natutswe araho negishaje nko gutanga imbabazi bati ntimureba bati kirana kine gitera hamwe cyakigejeje gusaba imbabazi ntibishoboka gusaba imbabazi ibyo biza mbere mwihangane mwishake mwimbaraga mutanga imbabazi nimutanga imbabazi imbabazi zizasaba ubwo twagiganiraga aho ngaho bakantuka arabo tutavuganaga ababonaga ko batoteza ariko niko kuri nigishije abantu cyane gutanga imbabazi noneho rero ntanjye mbitanga mu rugero kuko nagiye mbyigisha kenshi umugabo rero wishe mama ansabye imbabazi twari twahuye muri gacaca Nyamasheke ibyo bakusanyaga amakuru nibwo numvaga arambiye ngo ngiyewe ngo mbere yuko ngo ngire icyo mvuga ngo ndashaka gusaba padiri mukuru wamushaka imbabazi ndamureba sinanamumenya kuko abo baburugumestre bari baje mu gihe cy'amashyaka barabaje ne sinari muzi pe sinashoboye kuhita mumenya kuko ngiye nabaga Nyamasheke we yateka icyavuze cyitwa komini Karengera avuze rero ngo nyina na bene wabo ngo bapfuye ntanze uburenganzira nka burugumestre ngo ati ndamusaba imbabazi agegeye nese mera nkufashwe nyine n'amashanyarazi ariko nishaka mu imbaraga ndagenda ndamubwira ndi mu izina rya Kristo ngenda kubabariye ariko nabivuze nanjye ndi kurira birumvikana hanyuma ntase rero nibwo nibazaga ese uriya mugabo yemeye ko imbabazi namuhaye zivuye ku mutima nta buryarya burimo nuko mbwira abantu uko bagomba kubabarira bigaherekezwa n'impuhwe gusaba imbabazi ukazisaba kandi ugaherekezwa n'impuhwe iyo bitagiye mu impuhwe umuntu amuri kubeshya icyo gihe rero naje kumenya ko umwana we w'umuhungu bamwirukanye mu ishuri abahuye nawe ngo yari kurira arira kuko yari abuze amafaranga bamwirukanye none nubwo nashakishaga ukuntu mutumaho ntambwiye nti bamwe ntuzongeye kubura amafaranga ku ubu ngubu nzi ko nyoko yapfuye isarafunze ntuzajye ubura amafaranga ujye uzumbwire ku byatangiye nyine ariko numva ndaruhutse
hanyuma nk'iyo murebye nyuma y'imyaka 25 jenoside yakorewe abatutsi baye mubona mute uruhare rw'abanyamadini cyangwa se amadini n'amatorero mu kongera kubanisha abanyarwanda mu kubaka ubwiyunge
twakoze ibintu bikomeye nuko nta wifuka ibigwi ariko urebye ukuntu abantu babanye n'ukuntu ibintu byari bimeze mu gihe cya jenoside abanyamadini babigizemo uruhare abantu barubahanye parabanye abantu bongeye no gushyingirana mana yego na leta nayo irakora nyine ariko na kiliziya iyo izikora cyane ku mitima y'abantu kandi umuntu kugenda abona imitima iri kugenda igenda yegerana
tukiri kuri urwo ruhare rwa madini na kiliziya ubwayo muri iyo nzira y'ubumwe n'ubwiyunge niyo murebye mubona ahakwiye gushyirwa imbaraga muri iki gihe ni hehe kugira ngo ubwiyunge nyabwo koko bugerwe
ni ugutinyuka amateka yacu kuyatinyuka abantu bakayaganiraho ariko bagamije iki kubaka abantu bagenda baruma bahuha bayikagira ubwoba bagira ngo twarahamutse turuma y'amateka yacu ubu ngubwiye nti parme uhita wikanga ntuzi ko yabayeho kandi yavangiye ivanjiri iyo nyivuze usanga abantu harabaye confusion ugasanga umuhutu ari kwimva umuhutu atandukanye n'umuhutu none iyo parimuhutu nayo aba afite ideoloji ya parimuhutu bagira idini byumviro n'umwe batutsi ibyo niyatanze nka parimutsi na buti hingerera buriho barakocorana tuyatinyuke tuyajyemo abantu bagomba gusaba imbabazi basaba imbabazi abantu imbabazi batanga imbabazi
wakoze Timistocle turagushimiye nawe Patiri Obert Rugira Ngoga mu kanya turasozera ibiganiro byacu ariko imbere yaho reka tubibutse ka makuru twashwije twabwiye ko abantu 12 barimo abacamanza babiri bapfungiye mu gasho k'igipolisi ku murwa mukuru w'intara ya Bururi aho ni mu manuko bw'u Burundi kuva kuri uyu w'Imana twabwiye kandi ku byerekeye cyane cyane amasezerano hagati y'ibihugu bitatu Burundi n'u Rwanda na Congo yo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba
Jati mwese mkunda iladio hishwi ya Amerika Ligani ya tukatikulie mwaka kanya lero Wigal kingaha Tulashimi engineer ya dufashe mungabu izuma Hamwena mokbida ya dufashe kwekilanya Wigani ilo tukatikulie Leka tusule tuwebisa kwishwi ya Amerika Isami ya nile i Washington DC Mkiruni kinya Rwanda Murundi mukawamutu kumvira kumetero migufi ya shortwaves Kumetero chumini chenda Anani metero miongira ziri Murwanda ni kuri FM Jana kane niche itatu No kuri radio Nishuti ya bose FM Milongu munani Munani niche itatu Turabashimi leo Nishuti mwese matuza matukui Kandi turake akamo Murwanda nye Mwumviriza Windu wigani ya radio Ijwi ya Amerika Mugire amahoro Numugoro wa mwese